Mandenye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye mu kano kanya.
Migwi y'abagwanyi yarabayeho yagizene. Mugabo umuntu uri kurategura umugwi w'abagwanyi. Umenye uko iby'abagwanyi byarangiye. Nababayeho nta mugwi n'umwe w'abagwanyi wigeze ufata igihugu. Icafashe igihugu n'amasezerano, icafashe igihugu n'amatoro.
Uyu ni cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo agabisha imirwi yo bigwanira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo anavuga yuko iyo migwi atacizoshika ko turabigaruka ko handi hato mu bihafi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yaraye akuye mu mabanga umushikiranganji w'ubutungane binuganurwa yuko Jeff Sessions yoba yavanywe muri ubwo burongozi bw'ubutungane kubera amato kugira ngo haburizwemo amatohoza ariko arakorwa n'umushinga w'amanza adasanzwe Robert Mueller ku ruhara Uburusiya bwo bwaragize mu kwivanga amatora y'umukuru w'igihugu yashikanye Trump ku butegetsi mwaka w'ihumbi 2016 Mikete Jeff Sessions yandi kiye perezida Trump amenyesha ko yeguye yamubwiye ko atanze imihoho kuko yari yarabisabwe nawe nyene. Trump mu butumwa butonya yarungitse acishije ku rubuga rwe rwa Twitter nawe yaciye avuga yuko ubwo bushikiranganji bugiye kuramutswa wahora ari umunyamabanga mukuru wabwo ariwe Matthew. Igenda rya Sessions rirangije kiringo c'imbombora c'amezi 20 ku burongozi bw'ubwo bushikiranganji yabaye mwo mu bihe bitamworoheye kuva agihabwa ayo mabanga mu mwaka uheze kandi yaciye ahitamwo kudakurikiranira hafi amatohoza ku ruhara Urusiya bwo bwaragize mu guhungabanya amatora. Ishami ry'ishami mpuzamakungu gita impuzi ACR ryatangaje ejo ko abantu benshi barushiriza gupfa bagerageza kujabuka ibahari Mediterane. ACR isigura ko ibitigiri byamaze gupfa uno mwaka bigera ku 2000. ACR ikemeza ko uko kwiyongera kwatewe n'uko imiryango isanzwe ikora ubutabazi no kurondera abazimire mu mazi yabujijwe gukora ivyo bikorwa byayo bitandukanye nk'uko vyemezwa n'umuvugizi wa ACR Charlie Yaxley umwe mu bantu 8 bagerageza gukora urwo rugendo bagana mu gihugu c'Ubutaliyano afataragerayo. Charlie avuga ko ahangayikishijwe cyane n'amategeko hamwe n'amabwirizwa yahawe n'amashirahamwe asanzwe akora ubutabazi muri Mediterane. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu facebook.com facebook yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika abanywanye b'umuhari Red Tabara ugwanya ubutegetsi bw'i Bujumbura baraye basubiye gutana mu mitwe n'ingabo z'u Burundi bikavugwa yuko izo ngabo z'u Burundi zatesheje icirindiro cabo barwanyi kiri ahitwa Kiryama ni muri groupement ya Kigoma. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Congo Vedaste Ngabo.
Nyuma y'icyumweru cyose ingabo z'u Burundi n'inyeshamba zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi za Red Tabara ziri mu ntambara. Kuri uyu wa gatatu ni ingabo z'u Burundi zashoboye kwirukana umutwe wa Red Tabara mu birindiro byo ku Kiryama, Gifuni ndetse no kuri Mugabo aho izi nyeshamba zari zimaze igihe cy'imyaka itatu zikambitse dore ko zavuye aho ngaho zerekeza muri lokalite ya Gitoga nayo iri muri gurupama ya Kigoma. Nk'uko byemezwa n'uyu muturage twavuganye ari Gahororo,
habaye ejo mu gatondo kigeze amasaha atatu imbunda zirakuye za Kiryama kiryama imbunde zikoma akomeye imbunde zimaze kuvuga abaturage niyo bari baragiriye za kiryama hari amatungo yabo hari inka hari ibitungwa abantu barahunga n'abaturage barahunga bamwe baja za gituga abandi baja za yazabijujwe abandi baja za marungu abirwanira ba kugeza nko mu masaha 8 mirwana imaze kuhangira abantu bagira impungenge zo gusubira kuja kureba ibintu zabo kugeza n'aya masaha kiryama tabahaye bayigeramo ariko ko baratubwira kuko ingabo z'u Burundi arizo zihagenzura arizo zihareba ariko dufite impungenge zo kuja kureba ibintu zacu kandi dufite umutekano w'ibintu zacu n'abaturage kuko izi ngabo zihazirwanira ahangaha ntacyo tubizeyo kandi ntacyo tubizi
ibyo bintu byanyu mufite impungenge biri ku kiryama nibi
hari inka amatungo ya matoya intama ihene urumva amatungo yose niho yarara
none se wowe rebero mwari musanzwe mubanye gute
rebero twari tubanye bajaga guhara mu masoko urumva nta bintu z'abaturage bari agacane bari bajaga guhaha barafite amafaranga yabo bajaga guhara ku isoko niho bahahe urumvaga bari abarundi ntituba tubageramo ntibahaye bavugana n'abaturage ntitubizi natwe baduteye impungenge cyane
bamwe mu baturage baturiye muri lokalite ya Murenge bavuga yuko ingabo z'u Burundi zateye ku kiryama zanyuze muri iyo lokalite ya Murenge ahagana saa tanu za nijoro ku wa kabiri zivuye muri lokalite ya Rukobero aho ingabo z'u Burundi zari zahungiye imigwano yabaye ku wa gatanu w'icyumweru gishize ubwo Leta itabara yirukanaga izo ngabo muri lokalite ya Kahororo Muhanga ndetse n'Amashuba twagerageje gushaka kumenya baba baguye muri iyo migwano ndetse n'abayikomerekeyemo ntibyadukundira ariko amakuru ava ku kiryama avuga yuko zimwe mu ngabo z'u Burundi mu gitondo cyo kuri uyu wa kane zakomeje gukurikirana izi nyeshamba za Red Tabara zahunze zerekeza muri lokalite ya Gitoga ese niko abaturage baturiye muri groupe Makigoma bavuga kuri izi ntambara z'imitwe y'inyeshamba n'ingabo z'u Burundi ziri kubera muri groupe Makigoma uyu numwe mu baturage b'igahororo twavuganye ari buvira utashatse kutuvuga amazina ye kubera impamvu ze z'umutekano
impungenge nuko abantu barwaniririya urumva hari abaturage hari umutungo wabo n'abantu bagiye mu voyage ubwo ko turatinya kuzamuka kubera ikibazo cy'abo barundi barwana n'abarebere babo ntituzi impamvu barwanira imitungo yakirangirika icongeyeho n'abantu ntabwo bashirikira urabona se abantu ntabwo bazinduka ntabwo bava mu Gitoga ngo bagende urumva nimba abarundi bari kuryama abandi barebere babo bari mu Gitoga aho hagataho hazabera intambara kandi hose ni mu baturage hari imitungo abaturage abana ntago bazaja ku ishuri amasoko ntazarema urumva ni ikibazo
kuva intambara yatangira ku wa kane w'icyumweru gishize igisirikare cy'u Burundi cyakane igisirikare cya Kongo ko nta musirikare w'u Burundi uri ku butaka bwa Kongo ariko mu gitondo cyo ku cyumweru tariki ya gatatu y'ukwezi kwa 2018 igisirikare cya FARDC gikorera muri Sange muri bataille speciale 349 cyemeje yuko cyafashe umusirikare w'u Burundi w'umukaporale uzwi ku izina rya Birori Mustafa hanyuma kimwohereza gufungirwa kuri birode ishinzwe ubutasi mu mujyi wa Uvira ubwo yaherukaga mu ruzinduko rw'akazi muri territoire ya Uvira Umugaba mukuru w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Mbare Celeste yavuze yuko bagiye kugwanya imitwe yose yitwaje intwaro ariko intambara yo kugwanya imitwe yitwaje intwaro yo mu bihugu by'abaturanyi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kikaba kitarayitangira dore ko ibihugu bituranye na Kongo bishinja Kongo kuba icumbikiye abanzi babigwanya kuko muri kivu y'amajyepfo hari umutwe wa Red Tabara Forebu FNL bigwanya ubutegetsi bw'u Burundi ndetse na FDLR igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu gihe muri kivu y'amajyaruguru hari umutwe wa FNLR na ugwanya ubutegetsi bwa Uganda Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika ibuvira mu ntara kivu y'amajyepfo
Vedaste Ngabo arakenuye nce tubandaniriza mu gihugu cy'u Burundi aho gushika nino saha imirongo ya FM y'ijwi rya Amerika ni radio y'i BBC zicugawe ni mu gihe ikiringo cy'amezi atandatu izo radio mpuzamakungu zari zahawe zihanwa kugira ngo FM yugagwe carangiye ku munsi wa kabiri menyesha makuru y'ijwi rya Amerika Raymond Zimana aratwibutsa ikibazo uko kimeze
Abanywanyi n'abakunda kumviriza iradio ijwi rya Amerika ni radio BBC bazindutse bumviriza ku mirongo y'izo radio yuguruye kugira basubire kumviriza ayo maradio muza makunga biri ku mirongo ya FM ariko n'ubiyo mirongo iracugaye ni mu gihe iyo mirongo yugagwa n'ugwego sense Ramadan Karenga yararurongoye yari yashikirije ku iyo mirongo yugawe mu kiringo cy'amezi atandatu yabishikirije ku wa kane kwezi kwa gatanu aho yemeza ko ivyo bihano bizotangura ku wandwi muri uko kwezi nyene Uyera rongo ye sense yavuze ko radio BBC ihanywe kuko yari yabanje kugabishwa ku makosa janye n'umwuga acayemeza ku radio ijwi rya Amerika byo ritabanje kugabishwa kuko iyo radio yari yakoze amakosa akomeye abajije kubijanye n'itezurirwa ry'ivyo bihano Karenga Ramadan yavuga ko inyushi zoboneka inyuma y'ibiganiro canke imibonano y'abagize ugo rwego n'indongozi z'ayo maradiyo kuko yemeza ko ayo maradiyo yandikiye ugo rwego
kubijanye na Voix d'Amérique ntwandikiye kwigenekerezo rya 18 kwezi kwa rusama nebemera bimwe mu birego twabarungikiye yuko bitisunze uburemere bw'ibibazo by'u Burundi ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa hagati y'impande zibiri kuko nta bindi byemezo byinshi baba bafise nabo nyine turabashimiye kubera ko batwandikiye tute turaba ukuntu izo ngingo nazo nyine tuzitezura ariko tumaze kumvikana tukicarana
naho uyo yararongoye ugo rwego igihe rufatira ibihano ibyo bimenyesha makuru yaciye asubirizwa mu mabanga n'uwamusubiriye yagumye abazwa ibibazo n'abamenyesha makuru kubijanye n'ivyo bihano Nestori Bankumukunzi nawe nyene yavuga ko yiteze intumwa z'ayo maradiyo kugira baganire ariko ajikiriza ingene bimenyesha makuru byakoze mu mezi atatu aheze no kuvuga kwezi k'umunani ukw'icyenda n'ukw'icumi Bankumukunzi yarishiye kubijanye n'ibihano byafata ibimenyesha makuru ayavuga ko ivyo bihano biheze azovugana n'abarongoye ivyo bimenyesha makuru kugira barabe ko byosubira gukora
Ivyo bihano vyafashwe ntumbero yavyo niyo kugira ngo ivyo binyamakuru vyikosore bikore neza gusumba ivyo binyamakuru vyafatiwe ivyo bihano n'ivyikubita gashi canke ivyo bihano bigahera tuzoheza tuvugane turabe ko vyosubira gukora
Kuri uyu munsi ibihano vyarangira urwego sense rwemeje ko ruzi iryo sango ariko rukiriko ruraraba ico ruzoshikiriza abamenyesha makuru kubijanye n'irangira ivyo bihano Nestori Bankumukunzi arongoye sense na hatavuga umunsi yavuze ko ugo rwego ruzotunganya ikiganiro kubamenyesha makuru mu minsi ya vuba bamwe mu banyamategeko bavuganye n'ijwi rya Amerika naho batashimye kuvugira ku byuma byacu bemeza ko iyo ibihano biheze mu gihe atayindi makosa yagirijwe ibimenyesha makuru ibihano byaca bivanwaho mu gihe naho ugwego sense govuga ko ibihano bibandanya kubera iki canke kiriya ikimenyesha makuru kibona ko coba kirenganijwe gishobora kwitura ubutungane kugira kirenganugwe ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Raymond Zimana arakenuye hano Washington DC ku cicaro c'ijwi rya Amerika kuva ku munsi wa kabiri twaragerageje kurondera inshuro zitari nke Nestor Bankumukunzi haramutswa sense kugira ngo tubaze aho ikibazo kigeze ntitaba telefone yiwe tumaze kumubura twaciye turondera ujeje guhanura mu bijanye n'amategeko muri CNC Gabriel Abihumugani we tumutoye ku murongo wa telefone yatubwiye ko atari we ajeje gutanga amakuru muri urwo rwego duhava dutandukira ice gira curongo yese NC Medivine niyo kwizigirwa nawe mu kiganiro gito yaduhaye kuri telefone tumubaza kukigiye gukurikira atubwira ko atovugira kuri radio yugawe majambo yiwe yagize ati ndugure twa mugina no bankoza makosa mvugiye kuri radio yugawe ibizokurikira muzobimenyeshwa biciye mu nzira mwamenyesherejwemo ivyi bihano mwafatiwe ariko amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika rikesha isoko ryayo yegereye CNC yemeza ko aberwa ni kikibazo c'ijwi rya Amerika batarashobora kumvikana nimba iradio yanyu yotezurirwa canke yogumizwa mu bihano nivyo sabwa kugira ngo itezurirwe ari hamwe ivyo bihano vyovanwaho tuzobandanyero dukurikiranira hagufi kino kibazo uko bizoza biratera imbere tukabemerera ko muzoza muramenya aho bigeze tugume mu gihugu cy'u Burundi aho leta y'ico gihugu ifise umugambi wo guha igisata c'ubutare abanyamitahi bazokoresha uhinga bwa kijambere aho ni mu gihe abimba ubwo butare gushika ano mango bakoresha uburyo kavukire ibindi na mugenzi wacu Fidelite Ishatse
Uburundi burashinze ijisho igisata c'ubutare umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomède Nzeyimana yabwiye abamenyesha makuru ivyo leta yemeje gukora nyuma y'inama wa kabiri mu ntara ya Ngozi ikaba yahuje umukuru w'igihugu c'u Burundi abarongoye abandi makomeye no mu ntara ikigo c'igihugu kijejwe gutoza amakuru n'amatagisi hamwe n'ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu n'ubujejwe ubutare
ikindi naco basa n'abahereje ko nuko bavuze bati mu myaka iri imbere canke bitari kure cyane gose tugiye kuzo chiri mbele chane abantu bachukuru ubutare bakoresheje ubuhinga bwa none ariko abanabo bimba bakoresheje amakoperative bazofume bahubwo babaronderera imitahe muri ayo mashira hamwe akomakomeye maze abo bakozi bahora bakorera abo bikora utwabo babahe inyigisho bagende gukora muri abo bakora mu buhinga bwa none
kuba ayo mashira hamwe adakoresha uburyo bwa kijambere mu gucukura ubutare bituma n'umwimbu kuboneka ku mwaka utoroha kumenyekana nkuko byemezwa na Komi Manirakiza umushiranganje wa amazi ubutare n'agataka hamwe n'amasoko ntanga nguvu
ushikira munsi usivye bwa bundi bujanye na kabuyenge kiboneka rimwe ubundi bwose tuburonka dukoresheje uburyo bubayabaye bimwe twita mu gifaransa exploitation artisanale ni kuvuga rero yuko ibintu bijanye n'umwimbu ushora kuboneka ku mwaka nta rugero bishora kuvuga kubera yuko yabo wimba mu buraruko yabo wimba hagati mu gihugu yabo wimba mu buseruko bose bimba batazi neza icyo bari ko bararonderayo uko kingana
naho ingingo zo kugwanya igiturire n'udandazwa kw'amagendo zafashwe ubusumo buracibonekeza mu gisata cy'ubutare arinjyo medinze y'Imana umuvugizi umukuru w'igihugu
mwaka uheze aho hafashwe ingingo zo kugwanya turire no kugwanya urudandazwa rudaciye mu mategeko umwaka uheze rero wa 2016 umwimbo wagenze neza hari ikintu cyahindutse guhera mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka aho byabonetse yuko amafaranga yinjira muri ico gisata yagabanuye abafise amashira hamwe cyangwa amakoperative yo gucukura canke mu kudandaza ubutare sanga n'amafaranga abitwa yuko batigeze kugarukana muri banki nkuru y'igihugu BRB ntazi ico gihe rero ugerageje kubiraba ntaho bitaniye n'ubusuma ikaba rero bimeneka yuko abacanke bari bashobora kuba bararangaye gatoro
iyi nama ikurikiye yabaye ku munsi wa gatanu umushirangaranje w'intore hagati mu gihugu yamenyesha abarongoye amakomine y'intara ingingo y'izofatwa kuri wese atazogwanya abadakurikiza amategeko mu gucukura ubutare mu karere aherereyemwo Pascal Barandagiye
kuvyerekeye abajejwe intwara kwabwiye ko ari tolerance zero yuko utazokurikiza intumbero zatanzwe yuko byaka byakunda bizomuhitana ndetse bigatuma anabogozwa mu mabanga ajejwe
arongo menya yuko amakoperative acukura ubutare hari yaheze ikiringo c'ukwezi yose yarahagaritswe ubu akaba yasubiye kwiyandikisha gushasha gushaka umunsi wa gatanu izirenga 60 zikaba zimaze kwandikwa ubutare bikuburimbwa ku butaka bw'u Burundi ahe ni bugizwe n'inzahabu coltan castellite nayo ku butare bwa nikere hakaba ikikora kogwa ibyo kugerageza kubupima ibyo bita periode d'essai muri mu gifaransa ku mugomo ku interangozi fidelite ishatse ryo rya Amerika
Ijo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda naho abitaho abana bagakurikiranira hagufi bazo byabo bitandukanye bemeza yuko guturubikwa mu miryango yabo biriko biragira ingaruka zitari nke harimwo n'ubuzima bwabo bwo mutwe budaheza ngo ube bwiza reka umenyesha makuru ijo gya America mu Rwanda Claude Ganza munyamagana atugire ku muriri w'ino nkuru
Akenshi iyo tuvuze ibiyobyabwenge bigaruka ku buryo umwana n'umubyeyi bagiye babana nimba yatsinzwe mu ishuri urugero ntabwo ari ngombwa yuko umwana uhita wumva yuko uri bumutoteze uri bumukubite
uyu ni bwana Sibomana Marcel uyobora gahunda yo guteza imbere uburenganzira bw'abana muri Save the Children umuryango uharanira uburenganzira bw'abana agaruka kuri zimwe mu mpamvu zirengagizwa nyamara zikaba arizo ntandaro y'imyitwarire idasanzwe kandi iteye inkeke ku bana batari bake avuga ko mu gihe umwana adahawe ubwisanzure n'umwanya mu muryango we byanze bikunze bimugiraho ingaruka avuga kandi ko urugero ababyeyi baha abana narwo rugira uruhare mu myitwarire yabo mu gihe kizakurikiraho
ababyeyi ubwabo nabo barakoresha ibiyobyabwenge ku buryo agera noneho no mu rugo ugasanga umwana ahubwo nawe afikibaza ari kuvuga ati noneho ubwaje ubwenge bwayo nawe ubwe yagiye kuba umubyeyi ariko yaranyuze muri bwa buzima ngaho ni ikibazo reka tuze kwemera yuko mu gihe umwana batarabashije kugira bwa burenganzira bwo kuvuga igitekerezo kuganira ndetse akumva ibyo bintu biri butume agira ikibazo ikindi ni ihohoterwa nyine rijyanye n'uburyo ababyeyi bamwitaho ariko tumwereke urukundo kumwisanzuraho ariko tunanamwereke uburyo agomba gukora ikintu ariko bikaza noneho kugira umwanya mwiza ndetse gutanga umusaruro gihe aba babyeyi nabo ubwabo bahuje ubwo butatu cyangwa se umwana umubyeyi w'umugore umubyeyi w'umugabo bakabasha guhuza bakabasha kuganira ndetse igihe habayeho kutumvikana hakabasha kubona uburyo bwiza bwo gukosora hatabayeho gutuma hari uwakomeretse undi mu mutwe
mu kiganiro kivuga ku buzima bw'urubyiruko cyaciye kuri televiziyo y'igihugu inzobere mu buzima bwo mu mutwe zagaragaje ko abana benshi bagaragaza imyitwarire idasanzwe ituruka ku bikomere bahuye nabyo bakiri bato akenshi bikomoka mu miryango yabo ubwayo Dr. Jean Damascene Yamuremye yobora gashami gashinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu kigo nyarwanda gishinzwe ubuzima RBC avuga ko amakimbirane mu miryango agira ingaruka ku bana kandi ko bafite ubushobozi bwo kubizirikana kuva bakiri impinja bakabikurana.
Ibijya mu mutwe y'umwana byose nta nubwo bisibangana. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye gukongana nshobora kwibuka ibyambayeho ndi umwana mutoya. Umuntu wambwiye nabi kubera ko uwo munsi ntashoboraga kubishyira mu magambo. Rero icyo dushobora gukora iyo hagize ikibazo cy'umwana, we kwihutira kumugirira nabi kwa kundi kumuhana, ahubwo ihutire kureba ibintu byahindutse mu buzima bw'umwana, ndetse cyane cyane mu buzima bw'umuryango. Hari ikintu twe twita porter de symptome, ni ukuvuga ngo kwikorera umutwaro. Iyo umuryango urwaye harimo ikibazo, uwikorera umutwaro akenshi ni umuntu ufite intege nke. Abana rero
ibi bibazo bigaragazwa nka bimwe mu bituma abana bahunga imiryango yabo bakajya mu mihanda, aho batangira kwishora mu biyobyabwenge, ubuzima bwabo bukangirika buhoro buhoro. Bamwe muri aba bana banyuzwa mu bigo ngororamuco nyuma bakagarurwa mu miryango. Ariko umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco Bwana Aime Bose ni bamwe avuga ko batari bake bongera gusubira mu ngeso bahozemo bataragororwa. Ikigo gishinzwe igororamuco kivuga ko kigiye kujya gitegura imiryango y'abana bishuye mu biyobyabwenge kugira ngo izabakire kandi barinde gusubira mu muhanda mu gihe bavuye kugororwa. Ubushakashatsi buheruka bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima bugaragaza ko urubyiruko ruri hejuru ya 52% bakoresha cyangwa bigeze gukoresha ibiyobyabwenge. Abasaga 70% muri bo bakaba barabaye imbata y'inzoga, hafi 5% muri bo babatwa n'itabi, mu gihe 25% bo babaye imbata z'urumogi. Raporo yasohotse muri uyu mwaka y'urwego rwa ONU rureba ibijyanye n'ibiyobyabwenge n'ubugizi bwa nabi UNODC igaragaza ko imibare yo mu 2016 itahindutse cyane, aho abantu 2,275,000 ku isi hose nibura bakoresheje ibiyobyabwenge inshuro imwe mu buzima bwabo. Aba bakaba bajya kungana na 5.6% by'abatuye isi bari hagati y'imyaka 15 na 64. Iyi raporo kandi yagaragaje ko urubyiruko ari rwo rugirwaho ingaruka cyane n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge kurenza abakuze. Ubushakashatsi bunyuranye bwerekana ko ingimbi n'abangavu b'imyaka 12 kugeza kuri 14 aricyo kigera benshi bagerageza ahikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Uyu mubare ukiyongera cyane ku bari hagati y'imyaka 18 na 25 y'amavuko. Iyi raporo ya UNODC yanagaragaje ko ku isi yose umubare w'abahitanwa n'indwara cyangwa ingaruka zikomoka ku biyobyabwenge biyongereye ku kigero cya 60% hagati y'umwaka w'2012 na 2015. Abari mu kigero cy'imyaka 50 bapfaga kubera izi impamvu bavuye kuri 27% mu mwaka w'2000 bagera kuri 39% mu 2015. Iyi raporo igaragaza ko ibiyobyabwenge bikoreshwa cyane ari urumogi, kokaine n'ibyo mu bwoko bwa opium. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Ijwi ry'Amerika.
Mu kanya isase nca dukubitiza amaso ku mbuga ngurukanabumenyi.
Bijya biga biranuganurwa ko ari byo
kandi ibihu
ngo ni ibihu akari nabyisomeye
ndakubwiye ko atari byo
n'ibyo n'ibyo
eka si byo
dupinge dupinge utangike
mupinga mupingi umvirize Ijwi ry'Amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Uno munsi mu nkuru tugaruka ko ziko ziracana cana ku mbuga ngurukana bumenyi, turagaruka ku nkuru y'ivyavuzwe ku migwano yoba imaze imisi iba hagati y'umurwi urwanyu w'ubutegetsi bw'Ibujumbura Red Tabara hamwe n'abasirikare b'u Burundi bo babasanze ku kirindiro uyo murwi ahuri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta y'u Burundi ivuga ko igihe cyo gushira ubutegetsi biciye mu ntambara carenganye, igahamagarira abashaka kuyikora kwisubira ko amoko aba mu turere tuberamwo izo ngwano, nayo agasaba amashirahamwe yo mu karere n'umwe bwa Afrika gufasha kugira ngo iyo migwi n'inyeshamba ituzwe. Ibindi na mugenzi wacu i Nairobi Eroje Wirikaneza.
Duhere inkuru yacu kuri uyu agira ati ubukudeta ahi batereye ku amazi manda ya gatatu mwayihoze sepeyi wapi ibiganiro zero nta mugumyabanga yoterwa ubwoba n'ingwano y'amajambo. Ubu nawe ati abapfa bose n'abana b'u Burundi bazirinda ndende abashaka kuguma canke gushikira ubutegetsi zibuzi mu muji buntu mumenye ku mwansi wanya rumwe. Ubu nawe avuga ati aya makuru uravye abayagwanya muri komantere n'ukuntu bashavuye ucubona ko ariyo hari uwo gwanya abaho. Ubundi nawe ati aho mwagwaniye ni muviyo mu Rwanda mwiberaho mumaze gufata. Avuga hamaze gufatwa ahantu duce two muri Kivu y'Amajepfo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari ibirindiro vy'imigwi y'inyeshamba z'Abarundi harimo Red Tabara. amoka higanje arimo abanyamurenge hamwe n'abafurero umukuru w'ihuriro ry'ugwarwa rw'abanyamurenge Maitre Claude Nkunda yabwijwe ijya America kuri telefone kubwoko bwiwe busaba karere numwe bwa Afrika gufasha gutuza imigwinyeshamba z'abarundi ziri muri ako karere
duhere ku gihugu cyacu twaragitabaje twababwiye ikibazo ariko twifuza kuko nanone bakongera kumva kuko iki ari igihe cyo gutabara bakabasha kurandurira imitwe yitwaje intwaro bakayikura hariya ikindi nditwabura kubwira ndetse n'ibihugu by'akarere hari strukture nyinshi ibihugu by'ibihugu bihuriramo hari CIRGL turayitabaza hari ndetse na Union Africaine kubwira abayobozi kuko ibyo bibazo bituremerereye kandi bagomba kubikemura bakabidufashamo kuko abatura ge bimurenge hari abari mu rurambo amoko atandukanye bapfurero n'abanyamurenge kuko nabo bahaye biganje hariya bafite uburenganzira bwo kuba bafite uburenganzira bwose bwo gutabarwa kimwe n'abandi baturage bahanda hariyo hose bakabaho mu buzima butari ubw'intambara kuko buri buzima bamaze kurambirana kandi rwose turizera kuko batwumva bakumva ijuru ryacu bamaze bakagira icyo bakora
mu kurindira igikorwa leta ya Burundi isa n'igira inama abashaka gukura ubutegetsi biciye mu ngimba Gaston Sindimwo icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu yabitubwiye mu biganiro cyihariye yahaye ijwi rya Amerika anashimangira ko leta idateye ubwoba na gato n'abiyita ko bafise imigwi y'abagwanyi
ngenda kubwira ikintu kimwe imigwi yarabayeho imigwi y'abagwanyi yarabayeho yagizene mbuga umuntu uri kurategura umugwi w'abagwanyi umenye yuko iby'abagwanyi byarangiye nababayeho nta mugwi n'umwe w'abagwanyi wigeze ufata igihugu icafashe igihugu n'amasezerano icafashe igihugu n'amatora ndakubwire uno munsi ntambarutso nimwe ishora kwemera yuko hari mu Burundi ufata ibigwanisho mu atere igihugu cyiwe abazobikora bizobakora mugacura bwe nuko ntangwana zotsinda ngamuyucaje ni bigeragereza nakindi nababwire ni bagerageze mugabo ndabwiye ati nasubize inkota mugubati kuko ingwano ntayishize kubaka ingwano bisaba uburyo bwinshi bisaba abantu benshi usumba kubaka amahoro amahoro uyubaka no kubusura yubaka mugabo ingwano ntushobora kuyubaka uzinguzo yisinda cyangwa izogenda gucya ejo na yeje ntabwo bayiduteye kuko abarundi bose turamaze guhaga ingwano
iyo ngwano Maitre Claude Nkunda avuga ko imaze konona ibitari bike mu turere imaze mu iminsi
hariho umutwe wa redi tabara n'abarundi hariho FNL yazabambemo ejo bundi habaye infiltration yindi y'abavuye Burundi nabo bakekwa ko ari aba leta niko bivugwa nubwo tutari twaverifiye ngo wenda habeho kuverifiye tumenye ukuri kwabyo ariko uko niko bivugwa ni leta n'abayirwanya bafite ibyo bapfa byabo by'i Burundi by'abarundi ibibazo by'abarundi baza ngo gukwemurira hariya abarwana rero barwanira mu baturage les dégâts ziri énormes ni ibintu byinshi cyane inka zararashwe amatungo magufi yarajyanywe ni ibintu nyine abantu barahunze kugeza ubu ngubu abantu ntibari kurara mu mago yabo abantu barimo bararara mu gihuru mu mashyamba ni ibintu biteye impungenge kandi bitubabaje kandi twamaganye rwose ibyo bintu ni ibintu bigomba gushyirwaho iherezo ntabwo baza gukemurira ibibazo byabo iwacu kuko sitwe twabibateye
kuri uyu wa gatatu ku mbuga nkoranyambaga havuzwe ko abanyagihugu muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi ahegereye uruzi Rusizi rugabura Kongo n'u Burundi babonye ibiziga bitanu byaciye bifubwa n'abajejwe intwaro bari kumwe n'inzego z'umutekano abagize icyo babyandika ko si bake ariko reka tubabwire aba batatu gusa uwagira ati kuki batorungika muri Kongo abana babo aho muhendwa mubona ubona wati kingira ubuzima bwanyu mbega bo murwanira mubihebera kubera iki reka turangirize inkuru yacu kuri uyu yandika avuga ati ni hatari kweri eroje uri ka neza Nairobi ijwi rya Amerika
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu
Nukuru nchutiba kunzi biju gya Amerika kami nonga duche tuwa turabangiriye ibiganiro twetwa fitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwakoze mwese mwariko muratwumviriza kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mushora kongera gusubira kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Magbiri ya Beroni we yacegeranije muhinga bw'ivyuma wamufashije kugira ngo amajwi abashikire yari ingenieur Joe na Andre Diane nahazwe twari kumwe kuri micro nzongera kongera kubana namwe ejo kandi kazi warakanyamuneza kwijewe nkuko byama mu ruranirwe mu banyu no mu byanyu twasigiye kano karirimbo radio ijwi rya Amerika karirimbwe n'umukunzi w'ino radio yanyu itwa Jean-Marie Niyonkuru
tugahuza yo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu